Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ini radio izwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinune mu Kinyarwanda nshutimwe simu duteza amatwi uyu neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Federica Nkurikije. Uyo ni Hugh Masekela mu ndirimbo Bring Him Back. Masekela yarabaye ikirangiranwa muziki mu rwego rwa jazz, akaba yanagize uruhare rukomeye mu kurwanya politiki y'ivanguramoko muri Afrika y'Epfo. Yaraye yitabye Imana afite imyaka 78 y'amavuko i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Kongo ya Amerika yarayitoye ingingo yo gusubira kugurura leta. Perezida mushasha wa Angola yatangaje ko giye gutuza ruswa n'ibiturire. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yasubiye gutangaza ko Leta ya Amerika yiyamiriza amasezerano yerekeye programme nuclear y'igihugu cya Iran. Ibiro by'umushikirizamanza adasanzwe byahase ibibazo umukuru w'ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru havugwa hirya no hino ku isi kuba ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu mu mezi ane yaheze. Perezida mushasha w'igihugu Angola aramaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe cyo kwiyamamaza birimwo gutuza ruswa yamunze igihugu. Mu kwezi kwa 12 Perezida João Lourenço yarakuye Isabela dos Santos, umukobwa mukuru wa José Eduardo dos Santos, yahoze atwara igihugu Angola mu kibanza gikomeye cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'igihugu jejwe ibitoro. Byongeye mu ntango zo ku kwezi yarakuye Joseph Filomeno de Santos mu mabanga yarajejwe yo kurongora kigega cy'igihugu gifise umutungo w'amadolari y'Abanyamerika angana na biliyoni 5. Izo ngingo zose zifise umugambi wo kuzamura utunzi muri icyo gihugu gitunzwe n'ibitoro hamwe n'imitahe y'abanyamahanga. Yamara nk'uko muhinga akurikiranya hafi ibintu Alex Wines abivuga ngo umuryango wa de Santos wari witeze ku ngingo nk'izo zifatwa. Yamara ngo ikintu uyu muryango utaruzi n'ubwihute zafatanywe. Ivyo ngo ni navyo vyatumye Perezida João Lourenço ahabwa agatazirano kitwa Terminator ya komuri ya sinema iyo umukinyi wa amasinema kirangiranwa Schwarzenegger. Muri Somalia naho kibombe cahitanye ubuzima bw'abantu bane barimo ikibondo ku murwa mukuru Mogadishu, nkuko tubibwirwa na Claude Munyamagana yaduteguriye inkuru.
Abayobozi n'abatanga buhamya baremeza amakuru y'uko igisasu cyagenzurirwaga kuri cyahitanye bane barimo abasirikare batatu n'umwana w'umuhungu w'imyaka 7, abandi batandatu bakomerekera hafi y'umurwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Kahida Mohamed Ismail Abdullahi, komiseri w'akarere ibi byabereyemo, yabwiye ijwi rya Amerika ishami ry'igisomali ko abo basirikare batatu bari mu modoka yarashweho iki gisasu. Ni iturika ryabaye imbere ya saa 8 z'igicamunsi ku isaha y'i Mogadishu, mu mujyi uri ku nkengero z'umurwa mukuru ahitwa Fugaye, hacucitse abakuwe mu byabo n'imvururu. Intagondwa za Al-Shabaab zigambye iki gitero zivuga ko zishe n'umusirikare mukuru.
Tukikani kumakuru yereke intara Afrika, Abanyakenya bariko bagira imyerekano bahateye akamo gasaba ko haba itohozwa ku birego bivuga ko hari abakenyezi bafashwe ku nguvu bari mu bitaro kwibaruka, nk'uko tuvyumva muri inkuru y'umenyeshamakuru Rail Obuo yateguwe na Claude Munyamagana.
Inyandiko yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook no yakuruye imyigaragambya y'abasaba gukaza umutekano no kurushaho kwita ku babyeyi mu bitaro bikuru byitiriwe Kenyatta biri mu murwa mukuru Nairobi. Ugenzura itsinda ryitwa Baya Beware kuri Facebook yatangaje inkuru y'umubyeyi wavuze ko umukozi w'ibi bitaro yendaga kumusambanya ku gahato habura gato, mu gihe uyu mubyeyi yajyaga konkereza umwana we muri koridoro y'ibitaro. Abandi bagize itsinda nabo bahise bavuga ko hari amakuru nk'ayo bafite ku myitwarire idahwitse y'abakozi b'ibi bitaro. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubuzima yasabye polisi gukora iperereza. Abigaragambije berekeje kuri Minisiteri y'Ubuzima basaba gukaza umutekano mu bitaro, bahava berekeza ku bitaro bivugwaho iki kibazo. Bageze ku marembo yabyo batangira gutukana n'abakozi babyo. Minisitiri w'Ubuzima Cleopa Mailu yijeje gufata ingamba ashingiye ku biva mu iperereza.
muri kumura bandanya kumviza iladio hijwi ya Amerika ama kuru tukatiguriye ala bandanya Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ya tegeko mu ku nteguro itegeko risubira kugura Leta ingingo irangije iminsi itatu Leta rimaze yugaye bivuye ahanini ku mpari zihagaze ku kibazo c'abimukira ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho abashinzwe amateka batora iyo nteguro y'itegeko yari yatowe n'urwego rw'abakenguza amateka imbere yaho iyo ngingo yumvikanywe ko yo kubandanya guha Leta ya Amerika mutahe izorangira kwigenekezo Jumunani jukwisi kwa kabili, ila hai kandi rero Kongre ya Amerika akanya kogusubira kuiweza mweno kumvikana kumutahe Leta ya Amerika izokoresha. Aho yongingo ifatiwe Prezida Trump yaciye yandika kuri Twitter, avuga kwinyuma yaho aba Republika batahukana intsinzi muri izo mpari, ubu hageze ku impande zose zitsinda ku bibazo bindi byose bisigaye. Presidence ya Amerika ivuga kwa ba demokrate ba gondojwe nyuma yaho Trump yankiye kuganira nabo kuvyerekeye ibibazo vy'abimukira batabanje kwemera kugurura Leta. Aba demokrate bari barahiye bararengwa ko batazokwemera kugurura Leta badahawe icemezo kibona kivuga kw'ikibazo c'abimukira ibihumbi amajana indwi miyabaga bazanywe muri Amerika mu buryo ute kuri n'amategeko bakira abana kibanza ushikirizwa. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza ko Leta ya Perezida Trump ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibigwanisho n'inyanganda by'igihugu cya Irani akwiye gusubirwamo. Yongeye avuga ku ingingo ya Leta ya Amerika yo kwimurira ibiro bya ambasade ya Amerika mu gisagara cya Yeruzalemu mu gihugu cya Israeli ari ingingo yerekana ko Amerika itadohoka ku ijambo. Igihe ariko arabonana na Perezida wa Israeli Reuven Rivlin, Pence yavuze ko Leta ya Amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na Amerika vya Buraya muvuga ko bikenewe ku masezerano yo mu 2015 yatumye ibi hano byafatiwe igihugu ca Irani bihagarikwa akwiye guhinduka. Ayo masezerano yaratumye igihugu ca Irani gihabwa uburenganzira bwo kubandanya programme ya nuclear ku rugero rwo hasi rutarimo ibigwanisho runyanda. Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'abategetsi barongoye igihugu ca Israeli bariyamirije amasezerano bakaba bavuga ku gihugu cha Irani cahawe byinshi mu gihe coco atakintu kibona catanze. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwongereza, Ufaransa, Urusiya n'Ubudagi nizo vyashitse kuri ayo masezerano n'igihugu cha Irani. Abategetsi bo mu bihugu vya Buraya bashigikiye ayo masezerano. Ishirahamwe rya Buraya rirashigikiye kandi umugambi wo kubandanya ibiganiro bizotuma haba ibihugu bibiri, Israeli na Palestina, hamwe n'umurwa mukuru ivyo bihugu bizoba bisangiye ariwo Yeruzalemu. Muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika. Umutegetsi mukuru hajejwe gutungane muri Leta ya Amerika Jeff Sessions yarahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro vy'umushingwamanza mukuru adasanzwe Robert Mueller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihugu c'u Burusiya mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2016 nk'uko amakuru atangazwa n'umuvugizi ubwo bushikiranganji abivuga. Ikinyamakuru The New York Times kiriko kiratangaza amakuru avuga ko Sessions yabajijwe mu gihe c'amasaha atari make kuvyerekeye uruhara rw'Uburusiya kandi kuvyerekeye niba Perezida Trump yaragerageje kuyovya utungane kuva ashikiriye amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu mwaka uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe utungane Ian Pryor yaremeje inkuru mu kiganiro yahaye iradiyo Ijwi rya Amerika yamara ntabirengaho yashimye kuvuga bubaye ubwa mbere Mueller asambisha umutegetsi wo muri Leta ya Trump kuva aho ashingiwe amabanga yo gutohoza uruhara rw'igihugu cy'u Burusiya mu kwezi kwa gatanu nyuma yaho Trump akuriye umukuru w'ibiro FBI James Comey. Ibiganiro vya radio yacu tuyashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no kwijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. itanguzwa ry'umwaka w'amashuri igice cya mbere yaranzwe n'igitigiri gito cya bitavye ku mashuri abavyeyi n'abanyeshuri baganiriye ni radio Ijwi ry'Amerika bahuriye ku kibazo cy'uburyo buke nk'imwe mu mpamvu zatumye bateba kwitabira itanguzwa ry'umwaka w'ishuri. N'inkuru y'umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Asunta Kabonyi.
Itangiriro ry'amashuri igihembwe cya mbere ryabaye mu Rwanda hose tariki 22 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ariko uyitembereye hirya no hino cyane cyane ku biro by'ubuyobozi usanga hari umurongo w'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bifuza ubufasha ngo babashe gutangira amashuri ku gihe.
Yewe nabashe gusinya ikizamini cya Leta yitsinze bampire letre n'ahandi ayifitanga banyohereza kwiga muri bicumbi. Muri bicumbi rero nta mafaranga mfite yo kuba najyayo kuko nta n'ubushobozi mfite ngende ipfubye ndibanze. Iyo kintu nagiye gukora ni ukuvuga ngo nshaka ubufasha ndebe ko hari abantu bamfasha byibuze mbashe kujya kwiga nk'abandi bana kuko bampaye road construction nize binangoye ako kungora kwanjye. Nenje hano ku murenge barambwira ati nta bushobozi batanga bo minervare ni nsimbuke ku karere ndebe ko icyo bamfasha. Ubunye mfite ikibazo gikomeye cyane mu kwiga kwanjye.
Ibi bibazo abanyeshuri bagaragaza nk'imbogamizi mu gutangira kwabo babisangiye n'ababyeyi babo, nabo bemeza ko ubukene bafite buza mu mpamvu zituma batohereza abana babo ku mashuri. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko no gukerereza abana bitazashoboka ahubwo bagiye guhagarika amashuri kuko babuze ubushobozi.
Kuko umugabo yasohotse mu rugo ngo ahunga abo bana batsinde, none abana bari barande bakaba ngo mama ngo muri ababyeyi babi ngo mwanze kudushyira mu ishuri ngo twiyigire ngo kandi twari dufite ubwenge.
Ni bangahe bagiye kuva mu ishuri?
Ubwo ngubwo hari uwo ari muri kaminuza, hari n'uwamukurikiraga nawe yararangije wa kane wa segonderi.
Umva kuriha ku kigero uko kungana amafaranga menshi umuturage atashobora kubona, biragoye biraruhije.
Nta mugabo mfite ngo mupfakaze nta bufasha habwo
gutangira kw'amashuri.
Aba ari ibibazo nyine kuko tuba dukeneye umwana bakeneye inifoma, bakeneye amakaye, dukeneye kuva ku ishuri akabona ibyo kurya. Ubu ngubu noneho ubwo twagushije n'ikibura kibepfiriye iwacu baricaye.
Izi mpamvu zose zitangwa n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ziyongeraho izizanwa n'ibigo biba bikivuga ko bakiri mu mirimo yo gusana, bigatuma ku munsi wa mbere w'itangira ry'amashuri yitabira bake. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri mato n'ayisumbuye rwa Mukwaya Olivier yihanangirije ibigo by'amashuri bidatangira amasomo ku munsi wa mbere.
Umunsi wo gutangira ni umunsi wo kwiga, gutangira kwiga ntabwo ari umunsi wo gukora ibindi byakagombye kuba byarakozwe mbere, cyane ko n'igihe kiba ari gitoya gereranije niba bikwiriye kwigishwa. Iyo rero abantu batangiye bakoresha nabi igihe usanga bivamo ingaruka zo kwiga nabi, usanga barasiganwa n'igihe gitoya gisigaye kubera ko batangiye bagikoresha nabi.
Bamwe mu babyeyi bagaragaza ko intandaro yo kuba hari abana bamwe bagiye gucikije amashuri batarangije ahanini yatewe n'uko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe badakwiriye, ntibagaragazwe nk'abatishoboye ngo nabo baterwe inkunga.
Uyu bashyizwe mu cyiciro cy'agatatu cyarambangamiye, ndabikubwiye ko cyambangamiye. Ubwo nagiye kwa mudugudu se mudugudu ku kindi mu cyiciro cya gatatu, nkaba ndi abantu bakingishije ibihanga by'intare ku miryango bafite amaporotaye bubatse ibizu n'ibizu ko nubakiwe na rodovision kubizi ko nta bushobozi n'inzu ndimo narayubakiwe n'umushinga. Nuko ikindi mu cyiciro cya gatatu ntagize n'ubasha bwo kwiyubakira inzu. Arambwira ati rero ibyo byakorewe iyo ntabwo tuzi uko mwagiye, ko numva ngo giti ku murenge abari mu cyiciro cya gatatu ubwo se ningana nawe.
Nubwo hakomeje kumvikana abaturage batari bake basaba ko bahindurirwa ibyiciro by'ubudehe bagashyirwa mu bihwanye n'ubushobozi bwabo, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madame Rivera Mukabaramba yaraherutse gutangariza Ijwi ry'Amerika ko bitazongera gushoboka ko hari uwahindurirwa icyiciro, ahubwo ko muri uyu mwaka wa 2018 hashobora kujyaho ibindi byiciro bishya.
Ibyiciro tumaze imyaka uyu ni wa gatatu tubikoresha. Amakosa yabaye twakose mu mwaka wa mbere, uwa kabiri, ubusa waba ugikosora ibyiciro kandi bihinduka buri myaka itatu. Mwaka itatu tuzabihindura. Cyakora icyo nakubwira cyo hari n'abaturage babigira mu ruhare. Umuturage aragenda akabaho nta cyiciro agira, yarwara akajya kwishyura mituweli. Yagiye kwishyura mituweli bagasanga nta cyiciro afite. Nta kuntu rero wakwishyura mituweli nta cyiciro afite.
Kugeza ubu mu Rwanda icyiciro cya mbere cy'ubudehe ari nacyo benshi bifuza kujyamo ngo babashe gufashwa kibarirwamo abaturage bagera kuri 1.5 million. Icyiciro cya kabiri kikabamo abagera kuri 3 million, nawe icyiciro cya gatatu kikabamo abasaga 3.6 million. Mu gihe icyiciro cya nyuma kivugwa ko harimo abifashije mu buryo bugaragara kibarirwamo abatarenze 10,000. igihembwe cya mbere cy'amashuri cyatangiye tariki ya 22 z'ukwa mbere kizasozwa itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu. Abanyeshuri baziga amezi abiri gusa, ari nayo mpamvu Minisiteri y'Uburezi isaba ababyeyi n'abarimu kwihutira gutangiza abana vuba kugira ngo badata umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Murundi mugambwe badasigana bituna usaba kwikarata karanga muntu yoshirwa ku mafaranga make kugira ngo abanyagihugu bazokwiyandikishe ari benshi mu bijanye no gutora ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Mugambwe PDR hoho babona kwa batwa bakomiriwe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abo banyapolitike bashikirije ivyo vyumviro gihe umwunganizi ushikanje b'intwaro mu gihugu hagati yariko asigurira abanyamigambwe ingingo zahinyanyuwe n'ibwirizwa shingiro. Ni inkuru y'umwisha makuru w'Ijwi rya Amerika y'Ibujumbura, Raymond Nzimana.
Naho umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yemeje abanyamigambwe bari bamwitavye ku ivyo babaza bitagiye gufatirwako kuko ivyahinduwe zahindutse, bamwe muri abo bashikirije amakenga ku bijanye n'ivyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa shingiro ningene bizoshirwa mu ngiro. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe wa PDR yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryakumiye ubwoko bw'abatwa.
Hari hano natumye bavuga yuko ubwoko bwose buri represente isotani hutu karani tutsi mugaba kemera ko guverinoma yacu yemera ubwoko bwose ntibashiraho pursa ntagi yabatwa bari yo impursa yabo cyangwa zero virgule true abayibahere mugabe byanditse.
Terence Nayiraja umwunganirizo w'umushikiranganje we avuga ko ivyo vy'ubwoko vyanditswe uko kugira hubahirizwe amasezerano y'Irarusha.
Ibyo bivuga bimwe by'abagize leta aho bavuga o plus 60% o plus 40% ibi urumva nabiko foroye muri Arusha ya ngingo y'abanyarwanda mirongo icenda n'icenda icumi utukura kugira ntihinyanyurwe niyo yatumye byandikwa uko byari bimeze. Urumva rero ni hahari ushaka gukoma induru muheraba ngo y'abasenateri y'Arusha ngo bariko barayahunyaza.
Umugambwe Froze Bunyakuri bavize amakenga y'ingene inzego zimwe zizobandanya zikora hamwe ibwirizwa shingiro rishasha ryo kwemezwa. Kefa n'ibiza arongoye uyo mugambwe yibaza nimba izo nzego zizoba zigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri.
Ngomba umuco ku ngingo y'2008 ivuga yuko iri bwirizwa shingiro rigiyeho Lorenzo Institution ikavuga mu Gifaransa zatowe muri 2015 zigumaho. Agomba guduha umuco izo zigumaho izo arizo kurumva nk'ubu hariho le deux vice président hanyuma ibyiza shingiro rigiyeho yabikuraho akaja wa vice président premier ministre eske hazogumaho de vice président badafise ingene bakora mu byiza shingiro.
Aho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aratomora ibizo cabishirwa mu ngiro vyihuta nayo kuri izo nzego ngo biratomoye.
Nakubwiye ko nta muntu aba icengera c'umukuru w'igihugu icyane cyane cya kabiri atanga bajya abantu bo bafite ikanzego n'aho bari hajya atabasiga bateka babanje gutora aha nahiye gira tomoye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona Abel Gashatsi yemeza ko ikarata karanga muntu isiga yizinze kandi zokenerwa n'abarundi benshi kugira abiyandikishe.
Ubu umunyagihugu agiye gusaba karanga muntu cyane cyane ndakishikiza no asiruka ubushyamba bintwaro hagati mu gihugu kuko babasaba amafaranga menshi iretse amafaranga 500 basanzwe batanga kuri karanga muntu. Hariho ibindi bijanye n'intererano ugasanga ugiburegeranya ivyo usaba ugira nke karanga muntu bigwa mu 5,566 iretse na 10. Muri ico gihe rero turaba reko kubijanye n'iyandikwa rigiye kuba ko batoraba kumwe bari babigize mu matara y'2015 muri periode karanga muntu igugwe amafaranga 500.
Kuri ico kibazo n'amakenga y'umugambwe Iprona Terence Nayiraja yemeza ko ikarata ndangamuntu zigiye gutangwa kugira uyikeneye wese ayironke. Igikorwa cyo gusigurira abarundi byahinyanywe mu ibwiriza shingiro byatangujwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi kwa 12 kwezi kwa 12 2017. Ubu icyo gikorwa kikaba kibandanya mu ntara zitandukanye eka no mu bisata bitandukanye by'igihugu. Umugwi ujeje gutunganya amatora seni ugategura ko igikorwa cy'ukwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rishaje kizoba mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka wa 2018. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa kabiri umuririmbyi kirangiranwa mu rwego rwa jazz muri Afrika y'Epfo Hugh Masekela yitabye Muremyi yahitanywe n'indwara ya kanseri ya prostate. Tugiye gushikizwa inkuru n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirusa yadusomeye inkuru yanditswe kuri uyu muririmbyi kirangiranwa.
Umuhanzi w'icyamamare Masekela yamamaye mu gucuranga icyuma cy'umuziki cyitwa karumbeti yatabarutse. Masekela ufatwa nk'umubyeyi w'umuziki wa jazz muri Afrika y'Epfo yarwanyije politiki y'abagashaka buhake apartheid muri Afrika y'Epfo naho yaguye mu mujyi wa Johannesburg yarafite imyaka 78. Itangazo ryasohowe n'umuryango wa Masekela bigira riti umukundwa wacu Bra Harve yatabarutse nyuma y'uburwayi bwa kanseri ya prostate yaramaranye iminsi. Uyu muhanzi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize yari yatangaje ko yari mavurwa y'indwara n'indwara yamenye bwa mbere ko ayirwaye mu mwaka w'2008. Masekela wari umaze imyaka irenga 50 mu muziki yatangiye kuririmba hagana mu 1950 atangirira mu itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz mu mujyi wa Johannesburg. Iri tsinda ryitwaga Jazz Epistle yari umwe mu barigize. Nyuma y'igihe gito hagana mu 1960 Masekela yaje kuva muri Afrika y'Epfo ajya mu buhungiro ahamara imyaka 30. Ageze muri Amerika Masekela yaje gukundana na Harry Belafonte nawe wari umuririmbyi w'umunyamerika akomeza gukoresha ubuhanzi bwe mu kwamagana akarengane n'ihohoterwa ryakorerwaga abirabura mu gihugu cye rikozwe n'abazungu bari banyamuke. Zimwe mu ndirimbo ze zamenyekanye mu gihe cy'imyigaragambyo harimo Soweto Blues na Bring Him Back Home. Iyi ya nyuma yayiririmbye asaba ko nyakwigendera Nelson Madiba Mandela nawe warwanyije politiki y'abagashaka buhake apartheid afungurwa. Masekela yakomeje kwamamara ndetse mu 1968 yasohoye indirimbo yaje gukundwa mu ruhando mpuzamahanga yitwa Grazing in the Grass. Ahagana mu 1980 yakoranye indirimbo n'umuhanzi Paul Smith umunyamerika waririmbaga mu njyana ya pop. Masekela yavutse ku itariki enye z'ukwezi kwa kane 1939 Witbank umujyi wari wiganjemo ubucukuzi bwa nyiramugengeri hafi ya Johannesburg. Se umubyara Thomas Selema Masekela yari umukozi mu by'ubuvuzi cyarimwe n'umunyabugeni bwo gushushanya ku mabuye. Mu gihe nyine umubyara Pauline Boaz Masekela yaramenyerewe mu by'imibandire n'imibereho. Hamwe muho yanyuze yiga nk'i St Peter's, Masekela yatewe ishyaka na Musenyeri Huddleston mu gukurikirana iby'umuziki. Yagize n'uruhare mu kwamagana politiki y'abagashaka buhake. Masekela kandi yafatiye isomo kuri Nyirarume Sauda wacurangaga karumbeta itazobera ku bumenyi bw'ibanze. Musenyeri Huddleston yashinze itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz rizwi nka Huddleston Jazz Band rigizwe n'urubyiruko kugira ngo aheshe amahirwe bwana Masekela. Nyuma mu ruzinduko yagiriye muri Amerika yahuye na Louis Armstrong wari ufite akarumbeto yoherejwe muri iryo tsinda. Icyo gikoresho cyafashije Masekela. Mu 1960 gana Masekela yagiye kwiga by'igihe gito i London mu ishuri ry'umuziki mbere y'uko ahura na Belafonte Makeba wamufashije mu kubona buruse yo kwiga mu ishuri ry'umuziki Manhattan School of Music yize gucuranga karumbeto mu gihe cy'imyaka 4 muri uwo mwaka w'1963 Masekera yashakanye na Miriam Makeba umuhanzi nawe wakanyujijeho muri Afurika y'Epfo no ku mugabane wa Afurika muri rusange Bwana Masekera yagarutse muri Afurika y'Epfo mu 1990 mu mwaka Nelson Mandela yafunguwemo yakomeje inganza yari nako azenguruka isi ari hafi kugeza mu myaka za 70 mu 2010 Bwana Masekera yahawe umudari ukomeye muri Afurika y'Epfo ukozwe muri zahabu ku nsanganyamatsiko yari ifite intumbero yo gusubirana umurage wa Afurika y'Epfo no guteza imbere ubugeni bw'Isoweto Amakuru y'urupfu rwa Masekera akimara kumenyekana kuri uyu wa kabiri, Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yasohoye itangazo rishimagiza uyu muhanzi. Bwana Zuma yagize ati yakomeje urumuri rwo guharanira ubwisanzure binyujije mu muziki we, ubu niwe musanzu we mu rugamba rwo guharanira ubwigenge kandi ntuzigera wibagiranye na rimwe. Si Perezida Zuma wagize icyo avuga gusa kuri Masekera kuko na Minisitiri w'Ubugeni n'Umuco muri Afurika y'Epfo Nasim Tewa yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko yari umwe mu nkingi za mwambazi injyana ya jazz nyafurika ndetse yazamuye igihugu cy'abinyujije mu bihangano bye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri saha reka tubibutse inshamake ya makuru twabashikirije twabwiye ko kuva ashikiye amabanga yo kurongora igihugu mu mezi ane yaheze Perezida mushasha w'igihugu cya Angola amaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe cyo kwiyamamaza birimo gutuza ruswa impunzi igihugu mu kwezi kwa 12 Perezida João Lourenço Irakoze Isabel dos Santos umukobwa mukuru wa José Eduardo Santos yahoze atwara igicangora mu kibanza gikomeye cy'umukuru w'ishyirahamwe igihugu rijejwe ibitoro twabwiye kandi ku mutegetsi mukuru wajejwe utungane muri leta ya Amerika Jeff Sessions yahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro by'umushingwamanza mukuru adasanzwe Robert Mueller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihugu cy'u Rusiya mu matora muri leta zunze Amerika mu mwaka 2016 nk'uko amakuru atangazwa ubwizi ubwo bushikiranganji abivuga ine nkuru twabwivuga ko vice president wa leta zunze Amerika Mike Pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza kuri leta ya Amerika ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibirwanisho ruhinyanda by'igihugu cya Iran akwiye gusubirwamo yongeye avuga ko ingingo ya leta ya Amerika yo kwimurira ibiro bya ambasade ya Amerika mu gihugu cya Yerusalemu mu gihugu cya Isirayeli hari ingingo yerekana ko Amerika itadohoka ku ijambo igihe ariko arabonana na perezida wa Isirayeli Reuven Rivlin Pence yavuze ko leta ya Amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na Amerika bya Buraya uvuga ko bikenewe ko amasezerano yo mu 2015 yatumye ibihano byafatiwe igihugu cya Irani bihagarikwa akwiye guhinduka twongeye tubabwira kandi ko perezida wa leta zunze Amerika Donald Trump yateye ikomo ku nteguro itegeko risubira kugurura leta ingingo irangije imisatu leta yari imaze yugaye ivuye hanini ku mpari zihagaze ku kibazo cy'abimukira ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho abashingamateka batora iyo nteguro y'itegeko yari yatowe n'urwego rw'abakinguza amateka imbere yaho iyo ngingo yumvikaniwe ko yo kubandanya guha leta ya Amerika umutahe izorangira ku igerekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri yahaye rero kongere ya Amerika akanya ko gusubira kwihweza hamwe no kumvikana ku mutahe leta ya Amerika izokoresha aho iyo ngingo ifatiwe Perezida Trump yaciye yandika kuri Twitter avuga ko inyuma yaho abarepublika batahukanye intsinzi muri izo mpari ubu hageze ku impande zose zitsinda ku bibazo byose bisigaye Shuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi ya kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara ya Limaste yadufashe kwegeranya ibiganiro amakuru mwashikijwe na Frederic Unikije turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi turabifurije amahoro y'Imana mugire umugoroba mwiza mwese mubandanye kandi mwumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika.